abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri premier informatique de telecommunication bose niyo bari mu gisata cha informatique et telecommunication bose no vuga ngo ntiduhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane twifuza ko babandanya bakigishure bagaheza mugabo ko niba bacabwe kuguma hiyo nabo barafise imvo zabibatumye twebwe byose n'amahoro kuri twebwe si ishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twabaha abakandida tubaha abakandida babiri turavye ubushobozi bafise kuvuga ko abanyeshuri ntibaseruka ishure bagiye nk'abakandida ribo
aba bana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyangende mwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko bari bafise umugambi wo kuzohaba bagumaye
ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'abavyeyi batubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko bashobora kutagaruka
mugabo ntibigeze bacira amate bakiraha ngo babwire n'abagenzi babo
oya ntabyo bavuze
hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo
twaravuganye muga twavuganye ko bagiye muri competition turabaye impanuro ko kwitwara neza ko bagiye mwihiganwa bagaserukira igihugu bagateriteka igihugu nibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
amakuru yuko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi canke
yego twarayamenye
mwayamenye ryari
mu ijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi uwabatwaye userukira umurwi yaradutelefoni yatubarira ko abana yababuze bagiye bahejeje gukina tasubiye kubabona
hanyuma
nyine nta kindi twari gukora twararindiriye hari mu ijoro twayindiriye buraca hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza batubwira ko nabo nyine babyumvise
mbega ababyeyi mwabonye bafite impungenge
uraba ntazo bafise nta mpungenge bari bafise
namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari kibanza batakibonetsemo
impungenge ntawe reka kuzigira mugabo maze kuvugana n'ababyeyi kumva ko nta mpungenge bafise nawe ucurema
muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi
none ababyeyi bakubwiye ko nta mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute
nk'abarezi mwokwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi
ehego twobyifuza ko babugarukana kuko urabona ni ibintu bya ubwa mbere mu gihugu byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha mugana aho bacaguye kuguma yo barafise imvo zabibatumye ibyo ntaho bivuga cyane
nkamwebwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi ndetse s'abana gusa n'abandi bantu bakuze bagiye kwiga ubumenyi hari kimwe bita fute de cerveau mu gifaransa tubonye abarundi bakunda kugumaniza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze mubona iki kintu kidatuma hari ibintu bidindira mu by'iterambere ry'igihugu
aba bana mvuze kubyerekeye abana baracari bato je nibaza ko bashobora kubananya ababyiga bo byiga kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo numva atantambamiyo haba ahubwo byari bikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya hama kazogaruka bafise ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi
aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotique mwumva kubera aba bana bashye bazimira mwumva iyo bafise ukuri
biragoye kuvuga ko bafise ukuri vana nawe nyene ico yumvira mugabo nibaza ko umugambo tuhagara kwera abana basigaye hariya kubera hariho nabandi basigaye ngaha bari bavyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabarya bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene ibyo bagira akamaro gusumba ubu bakazogaruka babimenyera ndenza ku byo bashobora kwigisha abandi nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwari ubwa mbere bubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya tworonka n'abandi bubona n'abandi babana bashobora kubyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza ko atereho umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi ukabandanya
hanyuma twumvise ko babiri muri bo baba barajabutse umupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubw'imvo z'umutekano bava ku mutekano wabo hano udakwiye mwebwe hari ico babari bamaze kubibabwira ko ijanye n'umutekano wabo batinya
je ibyo ntabyo bambariye mbwa kandi sinokwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo nta cemezo ndabifitiye narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntabyo nobanzi sinobyemeza kandi nta n'umutekano uvuga ngo ntukwiriye kumbura baba bafite izindi mbo zo kurondera ubuzima urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze sisi yobonye ne nabandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda n'umuntu wese arondera ahantu bo baharakarusha sinibaza ko rero bavuze ko ari imbuzi umutekano ko nta mutekano wabo wahungabanye ngira bashatse aho bari akarusha gusumba mu Burundi
murakoze
nakoze nawe.